Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Iradiyo ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uno munsi mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro bibandanya gushimikira ku makuru yo mu karere. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ibarabara ry'umunani umenga niho hari kirindiro cy'amagogo ari karipasa. Umupolisi aje aca kurya umunani. Ni yahagarara kurya umunani.
Uwo ni umwe mu baba muri komine Mutakura mu gisagara cya Bujumbura. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Tutangurire ku makuru tubafitiye. Tutangurire ku nkuru yerekeye u Burundi, aho abajijwe ku kugena ibintu byifashe mu gihugu cy'u Burundi, umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Stéphane Dujarric avuga ko ukugena ibintu bitera bimera nabi kurushiza mu Burundi biteye impungenge ishyirahamwe ONU. Amenyesha ko bashigikiye utwigoro two guhuza twa perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Amenyesha ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yavuganye mu kiringo gitoya na perezida Museveni mu gitondo cy'uno munsi wa mbere, bikaba bitegekanijwe ko asubira kuvugana nawe ejo kwa kabiri. Perezida Museveni yitezwe ejo i Bujumbura ku murwa mukuru w'u Burundi. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Stéphane Dujarric avuga ko bashigikiye igikorwa cyo guhuza cyo tuma amatora abaho mu buryo bukwiriye mu Burundi. Amenyesha ko ibiro by'ishyirahamwe ONU mu Burundi MINUB vyerekanye amakenga ku kugena amatora y'abashinga amateka yabaye mu Burundi ngo bazabigenza nk'uko ku matora y'umukuru w'igihugu. Igihambaye nuko bazoshigikira utwigoro tw'abategetsi bo mu karere. Abajejwe ibiganiro baserukira igihugu cya Iran n'umugwi w'ibihugu bitandatu harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze uno munsi wa mbere kugira barangize ibiganiro bimaze amezi 18 bongere baheraheza amasezerano atakibaza asiga inyuma kuri programme ya nuclear y'igihugu cya Iran. Icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya Iran Abbas Araghchi yerekanye umwizero yamara yamenyesheje ko hari ibibazo bimwe bisigaye ko adashobora gutanga umuhango nimba amasezerano azoshikwa ko mu mpera z'umunsi. Abaserukira ibihugu byabo bamenyesheje ejo ku munsi w'Imana ko impande zose zari hafi gushika ku masezerano. Uno munsi kuwa mbere ni umwe mu bihe ntarengwa ko abari mu biganiro bashizeho. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cy'Ubushinwa Wang Yi avuga ko amasezerano ashobora gushikwa ko. Amenyesha ko hatotegerezwa kuba ukundi kwigizayo ibiganiro. Abategetsi b'igihugu cy'Ubuhindi n'ibihugu by'Iburaya igihugu cy'Ubugiriki muri Antunga n'ibihugu by'Iburaya bashitse ku masezerano yo guha ayandi madeni Ubugiriki nyuma y'ibiganiro byamaze amasaha atari make. Perezida w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Donald Tusk yatangaje uno munsi kuwa mbere ari Bruxelles ko amasezerano yashyizwe ko inyuma y'ibiganiro by'amasaha 17. Igihugu cy'Ubugiriki cyaremeye gufata ingingo zikomeye kugira kironke ingurane yashikirijwe igera hafi y'imiliyaridi ijana z'amadolari icyo gihugu gikeneye cyane. Imbere yaho itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse yasubiyemo inkuru nyeneyo atamenyekanye ivuga ko amasezerano yashitswe ko hagati y'umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Alexis Tsipras na chancelier w'Ubudagi Angela Merkel, perezida w'igihugu cy'Ubufaransa François Hollande na perezida w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Donald Tusk. Amakuru yatangajwe imbere yaho avuga ko imbere y'uko ayo masezerano ashikwa ko amasezerano y'uruhara muri kazoza kw'igikega mpuzamakungu FM kuri programme y'iguhingurane z'Ubugiriki yabanjwe gushikwa ko. Bitegekanijwe ko perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari agendera igihugu kibanyi cya Cameroon mu ndwi ziri imbere. Imigenderanire hagati ya Nigeria na Cameroon yarabaye nabi muri kahise yamara ugukwiragira k'umugumuko w'umugwi Boko Haram kuva muri Nigeria gushika muri Cameroon vyatumye ivyo bihugu bibiri bisubira gusubiza hamwe, mu gihe imigambi y'umugwi Boko Haram ari ugushira amategeko ya Kiislam mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Uwo mugwi warateye uburaruko bw'igihugu cya Nigeria inshuro zitari nke. Perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yariyemeje gutsinda umugwi Boko Haram akaba ariko ashyira hamwe inteko zo mu bihugu bibanyi mu gikorwa cyo gutsinda umugwi Boko Haram. Perezida Buhari aza yaragendeye ibihugu bya Chad na Niger vyose vyatewe n'uwo mugwi, akaba yatangaje ko azogendera perezida wa Cameroon Paul Biya. biteganyijwe ko president Buhari umuislam agira urugo rugende nyuma yuko ikiringo cy'Ramazan kirangiye muri yindwi. Umushakashatsi akomeye wo mu kigo citaho ibibazo byereke umutekano Institute for Security Studies in South Africa muri Afrika y'Epfo, David Zunenu, avuga ko president Buhari atazoshobora gushika ku nsinzi yemeye igihe yiyamamariza kuba president atabifashijwemo n'igihugu cya Cameroon. Yibaza ko Cameroon na Nigeria byumva neza ibibazo biri ku rubibe ivyo bihugu bisangiye nuko gena umugwi bako haram shobora gukoresha ku impande zose z'ugo rubibe. Avuga ko gukorana hagati ya Cameroon na Nigeria ari ikintu gikomeye kugira ivyo bihugu vyishure neza ku bibazo bitegwa n'umugwi Boko Haram. Abategetsi b'igihugu ca Iraq batangaje no musiko wa mbere ko batangwa igitero cyo gusubira gufata intara ya Anbar mu burengero bw'igihugu iri mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Islamic State muri iki gihe bafise ibice binini muri iyo ntara harimo ibisagara vya Ramadi na Fallujah. Itangazo kuri televiziyo rimenyesha ko icyo gikorwa kirimo inteko z'igihugu cya Iraq hamwe n'abagwanyi b'abashita n'abasuni. Leta y'igihugu cya Iraq yagize ubwa mbere umugambi wo gusubira gufata intara ya Anbar kuva mu Islamic State ufashe iyo ntara mu gitero cyo mu kwezi kwa gatanu mu byatumye igisirikare n'uburyo cishuye ku bagwanyi bo mu Islamic State binebagugwa. Igisagara cya Ramadi kiri hafi y'ibirometero 125 mu burengero bw'umurwa mukuru wa Iraq Baghdad, aho ibitero bitari bike vy'amabombe jo kuwimana vyahitanye abantu 29 bikomeretsa abandi barenga 80. Ntawitiriye buno nyene ivyo bitero yamara ibitero bitari bike ngivyo byaragizwe n'umugwi Islamic State. Muteze amatwi radio y'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Dushobora kwakira ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp, nimero yacu ni 202-441-9931. Mufise amafoto ivyiyumviro canke amakuru yaho muherereye mu yaturungikira kuri iyi nimero maze tukabibatangariza. Habandanya kuvuga makuru yerekeye intambara hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'abagwanyi bateye mu ishyamba ryo mu Kibira, aho umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza yatanze ikiganiro akagiha abamenyeshamakuru mu ntara ya Cibitoke, aho yavuze abasize ubuzima muri ibyo bitero ku ruhande rw'abagwanyi hamwe n'abafashwe. Tabita Mukamsoni yari yagiye muri iyo ntara, mugabo twobamenyesha ko muza gukurikirana ibyerekeye inkuru iyi nkuru mu biganiro byacu by'inyuma y'ibi biganiro tubafitiye kuri iyi saha. Nimuze gutangwa rero tukivuga ku Burundi, ibiziga bibiri by'abantu bavukana byatowe mu gitondo cy'urukuru wa mbere muri kati ya Mutakura ku ibarabara ry'umunani. Amakuru ava mu banyamakuru abanyamutakura muri Antunga avuga ko umwe muri abo bishwe yaramaze iminsi aronderwa n'igipolisi ngo no mu minsi iheze muhira iwe abapolisi bari baje kuhasaka. Fidelite Ishatse nivyo adushikiriza.
Ibyo biziga bibi by'abantu babiri bavukana byatowe ku ibarabara ry'umunani ku Mutakura, ahari umurima w'umuceri uri hagati ya Mutakura na Kinyankonge. Ibyo biziga rero byari bifatanye bihana imigongo kuko byayiboshwe n'umugozi. Imitwe y'abo bantu yari yasanzaye mbere n'ubwonko bwabo bwari hasi. Uyu ni umwe mu babonye ibyo biziga ubwa mbere.
Twabibonye mu gitondo, twerekana amaraso, tuca turakurikana amaraso babakweretse kushika tubabonye, hanyuma tuca turatabaza abantu.
Umwe muri bo ndetse avuga yuko ari mukuru azwi ku izina rya Emma, akaba yarasanzwe akora akazi kajyanye n'ibyo gukora umuyagankuba. Uwundi nawe ariwe mutoya wiwe abanyamutakura bavuze yuko yitwa Benjamin ariko bari bamutazira Kadogo, uyo nawe yahora akora ibintu bijanye n'imbaho. Abo bantu babiri rero ejo ku munsi wa Mungu ku mugoroba bari bagihema nkuko bivugwa n'uyu musore bari bateramanye mu kabari.
Okay, bari biriwe ngaho urabona ngaho ari akabare murashobora gufata icupa bariko barafata ikirahuri bavuye ngaho nka saa moya zirenga nk'iminota 15 kadogo yari mu manifesta yarakoze manifestation mu bandi na Emma Emma wewe manifestation yarazikoze ahubwo yari umuntu yikorera utuntu duto duto dusanzwe vraiment nta crise yigeza jamwo ahubwo urufu rwa Emma nigo runangaje sana ariko ikintu gihari ni kimwe nuko ibi ni bidutangaje kadogo ntuzi kimwishi nuko nabandi bashura kuba bari inyuma uko benshi mu bajene ngane bakija muri ville kubera iki bazira manifestation kandi baza manifestation n'uburenganzira bw'umuntu muri manifestation nka ngo twari dufise
kubwa makuru avaho nyene kumutakura ngo uyo Benjamin batazira kadogo ngo yarasanzwe arondegwa n'igipolisi
ko polisi yigeze kuza kumusaka ku gice 13 ya cibitoke aho hafi ya mutakuru hanyuma barasaka mu nzu we nta kintu bashobora kwakura bavuze ikintu na kimwe mu nyuma twumva ngo batoye ngo inkoho ngo kwirembo munsi y'ikiraro izo nkoho ntitwashoboye kumenya ko ari ziwe ariko ntizari ziwe kuko mu nyuma twashoboye kumva ko harimo inkoho y'igipolisi rero yaciye aguma arondegwa cyane rwose gushika n'aha ahunga aho hantu ubu rero nibyo mwumva tumutoye ikiziga
mu gihe atari ubwa mbere kwibabara ry'umunani ngaho nyine kumutakura hicigwa abantu basanzwe banga ko iryo barabara twashoboye kuvugana bari bajumarariwe
ibarabara ry'umunani umenga niho hari kirindiro c'amagogwa ari kari ipasa umupolisi aje aca ku ry'umunani yee ni ahagarara ku ry'umunani si ibintu bisanzwe na gatoyi urana nk'ubu nakubesha turiko turasubira inyuma kubona ikaritiye nk'iya igaragara tukovuga ngo turiko turatera imbere
na gato hari ibintu bisanzwe kuko nubwicanye bisa nuko bubaye kumenyera cyane bubaye kamenyere ni ibintu ndasigutse kandi ni ibintu udashobora nawe kuvuga ngo bimeze uko cyangwa uko ni ibintu nyine byabo bategura kwabo nyine mugabo cyo tuzi cyo ntibazi bamara bose ngo bahere bose bahere
Ibujumbura Fidelite ishatse kubw'ijuru rya Amerika
urakoze Fidelite kuri inkuru tukiri kuri inkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye avuga kwigandagurwa ryabo basore babiri kwari igikorwa c'inkozi zikibi
hari abantu babiri bavukana bagandaguwe ejo nge isaha 3 z'ijoro bagandaguriwe muri komini ya Cibitoke ibarabara ry'umunani kumutakura ugana muri Buterere bakaba rero bagandaguwe n'inkozi z'ikibi zitaramenyekana aho zabise rw'agasinyaguro kuko zarabajejaguye n'udufuni mu nyuma ubaravye biraboneka nuko bashobora kuba bararase kandi n'amasasu nk'abiri igipolisi rero cyatanguwe amatohoza kugira ngo izo nkozi z'ikibi zakoze ivyo zishobore kumenyekana hamaze zisengeze
hari amakuru avuga ko abapolisi bari bagendeye umwe muri abo bagabo babiri bavukana bagandaguwe ayo makuru niyo
ahubwo igipolisi kizo gikora amatohoza gifatiye ku makuru n'ibimenyetso yerekana ko uwo bwicanyi uzavwa ari bujyanye n'ikwihorahorana kuko hariho inkoho zibiri zaheruka gufatirwa hafi y'umwe muri abo bahisi amakuru rero igipolisi kimaze kuronka arerekana yuko ubwo bwicanyi bushobora kuba bufitaniye isano n'izo nkoho zibiri hanyuma kandi amakuru y'igipolisi nuko aho bwabereye nahawe ingeteper ubundi bwicanyi aho inko zigeze gufata umuntu agerageza mwica agerageza mbere namuhamba mu nzu ariko igipolisi kidakunda kubona aho yahamba kandi ikindi nacyo gitangaje nuko aho hantu hashyirwa hari amakuru avuga ko babashyize z'amarondo igatangaza rero ko umwene abo bantu bashobora kunyuruzwa ko babanje kunyuruzwa bari basanzwe baba umwe mu Cibitoke ubundi ku barabara rya 13 muri Mutaku ariko bagiye kwicirwa ku barabara ry'umunani igatangaza rero hamwe ukuntu abo bantu bashobora kuba gukurwa aho hantu bakajyanwa batanwa aho hantu bashobora kuba hari abo bantu babagikora nk'ibyo birangira byari byaravugizwe bagashuka bajyanwa hariya hama bakagandagurwa abo bantu baba bari ngaho ntibigere bamenye ibyabaye ayo makuru yose rero igipolisi kirayakorera ko kugira ngo kuri kumenyekane kuri
muravuze ko abo bantu bagandaguwe n'inkozi z'ikibi hari inkozi z'ikibi mwikeka muri ako gace
namaze kuvuga inzira amatohoza ariko aracamo kugira ngo abo bantu bakoze ibyo bintu baje bamenyekane
muri baza ko ibizo byavuye mu itohoza byomenyekana nkajyane
amatohoza ariye anyaruka cyangwa gato
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi murakoze cyane gose ko kanya maduhanye
Kugira ndabikore neza ntegerezwa gukora mu mwidegembyo no mutekano ntangere nicyo gituma nishikiye hano kugira ngo mwese twivuganira amaso mu yandi
Erega ivyo yapfuze n'ivyo kuri ntuze we Abamenyesha makuru bakwiye kubahirizwa hanyuma nabo bakadushikiriza inkuru y'imvaho kandi yatohojwe neza ese yaba bose bakora nkawe ntuze we Urabona ingano banguranije aba bantu twari ko turiroreraga ntuze we
Banyagihugu Uruhaya kumenyesha makuru mukumbatira amahoro n'intangere. Twubahiriza akazi kabo ariko nabo bakore bisunga karanga mutima kumuga wabo.
Ako nakabo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ababa mu ntara yo mu buseruko bw'u Rwanda mu turere twa Rwamagana na Bugesera baratabaza leta ngo ibubakira amabarabara n'ibiraro byasenyutse bavuga ko kubera ukutagira amabarabara biri mu bigeramira iterambere umuyobozi w'intara yo mu buseruko ubuyobozi bwo muri iyo ntara yo mu buseruko bwabwije Ijwi rya Amerika ko bwahagurukiye ivyo bibazo nivyo Eric bagira ubusa dushikiriza
Ibibazo byo kutagira imihanda n'ibiraro byacitse mu ntara y'Iburasirazuba nibyo biriza abahatuye n'abahagendera yo kwarika. Ijwi rya Amerika yageze ku rugabano rw'intara y'Iburasirazuba n'iy'amajyepfo ku karere ka Bugesera na Nyanza. Ibyuma by'ikiraro cya Rwabusoro byinshi muri byo byibereye mu mugezi wa Kanyaru. Ubuhahirane bwarahagaze. Ibinyabiziga birazana abagenzi bigaparika nabo bakambukira ku kandi kararo nako kadafashije. Bakabona kongera gutegera hakuno iyo bagize amahirwe yo kubona ibyo batega. Uyu twakubitanya sohotse mu modoka yari mu kuyibutari.
Umva ikibazo gye mfite nk'ubu ngubu mvuye butare amafaranga naho ndangira ngo arangeza hariya ku ruhuha kandi nkomeza ngenda n'amaguru none ndayabutse none nyishyuye hano kubera ku imodoka zisigaye zihenda ubu ngiye kugenda reba kugira ngo ngere igashora n'amaguru ubu urabona ndi umukecuru ko binteye imbere
ibirometero bigeze muri 100 bigenda n'amaguru
none se nagira nte ko nabuza agafaranga ngo ntege moto uke buri ngeze ku ruhuha
nufa ngo niba nkumva neza urasaba ngo wakore ikiraro
Nibakora ikiraro tubona inzira rwose bagenzi itugeza mu mayaga turabikeneye rwose
abatwara ibinyabiziga bakungukiye muri uwo mwuga nabo bavuga ko byabateye igihombo ku buryo bugaragara atwara abagenzi muri taxi mini bisa bavana mu majyepfo baza mu burasirazuba
igihombo cyo turagifite kuko abagenzi kubu abenshi bicira Kigali ntago banyuranga abona benshi nabo tugenda dutora mu nzira urumva ko igihombo gihari
ugiye gusubira ibutare urabona abagenda bizinze bigenze
bita ubabangaba barisubirirayo uwo mbona ndamujyana uwo ntabona n'ibyo ndigende
uretse abakora ingendo bifashishije ibinyabiziga n'abakora ubucuruzi babyifashishije n'ibishoboka amakoperative atunda imicanga mu modoka yirunda ku majyepfo kugera mu burasirazuba bigasaba kwitunda ku mitwe bayirunda ikazabona kongera gupakira
Niko mama, ubona abundi buryo mwakoresha butari kwikora ku mutwe ku iki kiraro?
Umuntu yabikoresha mu buhe buryo se kubera umuntu atikoreye byagenda bite.
Ntabwo ingorofani hano yahanyura.
Nta na moto yahanyura, nta n'igare. Ngo ni ukwikora ku mutwe ntako ndacyaje.
No kugenda kuri gato ku ruhande no kwigengesera akaziritse imigozi. Urebye nabi wagwa mu maso.
Kubera imirimo ikorerwa kuri ibyo biraro byacitse, bamwe bafasha abandi kugira ibyo bambutsa harabahisemo kuhakorera ubucuruzi bworoheje botsa ibigori n'amafi ku biraro byegereye imigezi mu buryo bw'isoko icyemango
ifi igiti ni 200-300 ikigori ni senkane
no kubera iki mwabisusemo kubikorera hano
nuko ari ibiryo birika kandi tuba turi mu kazi dukeneye no kurya abari bibakoze ni byiza cyane
uvuga ngo birabafasha mu buryo bwihuse tuvuye mu karere ka Bugesera twakomereje mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro nabo baratabaza leta kubera imihanda
rwose turagira ngo ha guverinoma yazikarira ibintu biri hano nitwewe tusige inyuma mu majyambere kandi twe dutunga na Kigali ariko ubwo biratuvuna kugira ngo tugeze ibintu mu mujyi wa Kigali
gutunga Kigali urashaka kuvuga iki
mu bisarurwa bihava ubwo rero tutumye guverinoma yabyigaho ikariba ikintu yadukore rwose kuko byaremereye iyo turebye yaba ari ibintu byoroshye wenda tuba byarakuzwe twabitanze mu nama inama nyinshi cyane meya kavanga ntiyabishobora
impungenge zigarukaho nabo ntara y'Iburasirazuba ndetse n'abaturanyi babo zirazwi kandi ntizirengagijwe ayo ni amagambo agenekerejwe muri bimwe mu bisubizo bya Madame Odette Uwamariya uyobora intara y'Iburasirazuba yabwiye ijwi rya Amerika ko ibiraro byacitse byashyizwe mu ngengo y'imari y'uyu mwaka itari munsi ya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda
cyifuzo nuko cyarangira mu mwaka umwe w'ingengo y'imari ariko kubera ko ari ibiraro binini bifite ingengo y'imari hafi saga miliyari hari igihe bisaba ko abantu bakora mu mafaze icyifuzo cyacu nuko byakwihuta navuga ko ari igikorwa turimo dukorana no ku rwego rw'igihugu ku rwego rwa minisiteri y'ibikorwa remezo turumva dufite icyizere
naho ku mihanda nayo muri rusange ngo yarateganijwe kuba ku munsi ku wundi guverineri wa Mariana none
se wavuze nahoze ndimo ndeba nkabona sana kamwaza afite hasi ibirometero 40 kazakora byibuze muri uyu mwaka urumva rero ni ibintu duteganya tugashyira mu ngengo y'imari tugafatanya n'abaturage nyinshi baranayikorera cyane cyane n'imihahirano imigenderano kuko barayikora no mu muganda navuga ko ari igikorwa gikomeza
ku rutonde rwa gahunda ya guverinoma nk'uko yashyizwe ahagaragara na minisitiri w'intebe Anastase Murekezi mu 2014 biteganijwe ko mu 2017 manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu Paul Kagame izarangira hubatswe imihanda ihagije ku baturarwanda kaburimbo n'igibitaka mu rwego rwo koroshya ubuhahirane no kwihutisha iterambere
twaciye mu mihanda nyine mibi igihe irimo ibinogo hamwe hararetse amazi bwiguye mu nyine iyo ni kashirango ishobora kuba yaranga umuntu w'inyakariro ariko nk'umuhanda wakozwe neza ibyo abiziba bikava mu muhanda rwose pe waje usanga natwe turabanya mu giduke nk'abandi bose
ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda
abandi bose
mu Rwanda kandi haravuga ikibazo cy'amazi kigeramiye ababa mu gisagara cya Kigali mbere no hagati mu gihugu muri iki gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amazi cyatangarije abamenyesha makuru uburyo bushasha kigiye gukoresha ngo gihindure uko gikora kikavuga ko mu bitarenze amezi 5 ababa mu gisagara cya Kigali batazosubira gusaba amazi ni byo asumutakaboyi adushikiriza
muri iki gihe cy'impeshyi amazi akomeje kuba make haba mu mujyi wa Kigali cyangwa mu cyaro ikigo gishinzwe iby'amazi kiravuga ko gikoresha amazi angana na metro kibe 130 mu gihugu hose buri munsi umujyi wa Kigali wonyine wiharira kimwe cya kabiri cy'amazi akenerwa mu Rwanda hose umujyi wa Kigali ukoresha metro kibe 165 buri munsi mu gihe hakenewe metro kibe zigera ku 110 haracyari icyuho cya metro kibe 145 bibura ngo abaturage batuye umujyi wa Kigali babone amazi nta nkomyi iki cyuho nicyo gituma muri iki gihe cy'impeshyi kubona amazi mu duce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali bigerwaho n'umugabo
muri kazi dutuyemo ntabwo tukibona amazi tumaze igihe kirekire kubona amazi bigoranye ngira nkungu inje kana amazi dusigaye tuyubwa amafaranga 500 ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko urumva aho umuntu abavana habagoranye
hari ushobora kubwirirwa kubera amazi atabuze n'ibyo guteka
cyane urugero ni nk'iwanjye umusibejo ngira ngo nagiye kwishakira nijumviye ukazi bishyira saa yine saa tatu n'igice nibwo bamugaye bambwira yuko urugo rwanjye bagiye kuburara mbasha gushyiramo izindi mbaraga afata imodoka njya gushakisha amazi urumva ko cyari ikibazo gikomeye kandi harimo bamwe badafite ndetse ubushobozi badafite nabo batuma ariko babashaka kuyavoma hafi muri karitsiye bikabasha korohera
ikibazo cy'ibura ry'amazi ntikiboneka mu mujyi wa Kigali gusa kuko no mu cyaro abaturage bararira iyo bigeze mu gihe cy'impeshyi ho nicyo turimo ubu usanga abaturage babuze uko bifata aba nabo mu karere ka Bugesera ni agace gakunze kubonekamo izuba rikomeye nabo amazi bavuga ko bayabuze
icyazo tugera mu Bugesera icyazo cy'amazi rwose nta amazi dufite meza nabonetse nayo n'amacyara kama buri mwanya ugasanga ni ikibazo kandi biroshye kubona amazi kwa batwubakira amazi ingomero z'amazi tukabona amazi meza tuturiye ibyaga mu Bugesera duturiye n'inzuzi
no mu Bugesera hari ikibazo
hari ikibazo kigendanye n'amazi hari igihe amazi abura ugasanga ijerekani iragura amafaranga 200 ijana
amazi ahantu twayakuraga twavomaga ibinamba hepfo hari mu kabandi ariko abatuzaniye amazi harugura kukaje akabahari iyo amazi yabonetse turavoma yaba yakamye nanone tugasubira kuyora bya bidamu nakunze kubura pe n'icyumweru kigashira bibiri bigashira
umuyobozi ushinzwe amazi n'isukura mu Rwanda bwana James Sano
hari uruganda tugiye kongeza amazi bitarenze mu kwezi kwa 12 urangiza amazi mu mujyi wa Kigali ku buryo noneho cya kibazo cy'amazi kizagenda kigabanuka mu by'ukuri hari uruganda tuzakora hariya Kanzenze ruzongeza mu rwego rwa PPP imikorane hagati ya leta yacu nagwemeza imirimo tuzongera imetero k'ibihumbi 40 urumva ko mu myaka ibiri mu by'ukuri tuzaba dufite amazi ahagije mu mujyi wa Kigali
gahunda ya guverinoma muri manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu 2017 yatangajwe na ministre w'intebe tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize yavuga ko umubare w'abanyarwanda bakoresha amazi meza uzaba wageze ku 100% mu mwaka wa 2017 mu mujyi wa Kigali kandi n'indi mijyi ikazabona amazi meza kandi ahagije ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura bukabutangaza ko bugiye kugabanya ubukana bw'ikibazo cy'ibura ry'amazi ibyo ngo bizagerwaho ari uko inganda z'amazi zirimo kubaka ubuzuzuye ariko n'ahari makeya akajya saranganywa neza asuta kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
imbere ko turangiza ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri isaha tubanze dusubire twibutse ngingo nkuru z'amakuru twabashikirije abajejwe kugene ibintu byifashe mu gihugu cy'u Burundi abajijwe kugene ibintu byifashwe mu Burundi umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu Oni Stefan Dujarric avuga ko ukugene ibintu bitera bimera nabi kurushiza mu Burundi biteye impungenge ishyirahamwe Oni amenyesha ko bashigikiye utwigoro two guhuza twa president wa Uganda Yoweri Museveni amenyesha ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Oni Ban Ki-moon yavuganye mu Hegitoyi na President Museveni mu gitondo cyo munsi wa mbere bikaba bitegekanijwe kwa subira kuvugana nawe ejo kwa kabiri President Museveni yitezwe ejo ibujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi kwindi nkuru twabwiye ko abajejwe ibiganiro baserukira Iran n'umugwi w'ibihugu bitandatu harimo leta zunze ubumwe za Amerika bakoze uno munsi wa mbere kugira barangize ibiganiro bimaze amezi 18 bongere baherahiza amasezerano ndakibaza siga inyuma kuri programme ya nucléaire y'igihugu cya Iran cegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'igihugu cya Iran Abbas Araghchi yerekanye umwizero yamara yamenyesheje ko hari ibibazo bimwe bisigaye ko adashobora gutanga umuhango nimba amasezerano ashikwa ko mu mpera z'umunsi tongeye tubabwira ko abategetsi b'igihugu cy'Ubugiriki n'ibihugu by'Iburaya bashitse ku masezerano y'uguha ayandi madeni Ubugiriki inyuma y'ibiganiro byamaze amasaha atari make president w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Donald Tusk yatangaje no munsi wa mbere ari Brussels ko amasezerano yashitswe ko inyuma y'ibiganiro by'amasaha 17 igihugu cy'Ubugiriki cemeye gufata ingingo zikomeye kugira kironke ingurane yashikirijwe ice igera hafi y'imiliyaridi 100 z'amadola ico gihugu gikeneye cyane tonge tubabwira ko bitegekanijwe ko president wa Nigeria Muhammadu Buhari agendera igihugu kibanyi cha Cameroon mu ndwi ziri imbere imigenderano hagati ya Cameroon na Nigeria yarabaye nabi muri kahise nshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu byo kuri isaha ibiganiro byo muri uyu mwanya rero ntiyo bigarukiye mwari kumwe na Ange Fidel niyo ngabo washize hamwe ibi biganiro nifatuma n'imazi karara mugire umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.